intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kuri isango ry'ikiganiro ndafise ijambo ugwaruka bicije nino ibyerekeye ubumwe bw'abarundi. Ani mu gihe itariki 5 Ruhuma hayakwiye imyaka 32 hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ikiganiro muriko mubishikizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Kuri uyu wa mbere ni abarundi bahimbaza imyaka 32 heze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Yemejwe inyuma y'indyane zari ziherutse kuba mu 1988 mu ntara za Kirundo na Ngozi. N'inyuma yaho yemerejwe abarundi barashubiye gucanamwo 1993 n'inyuma yaho. Kuva mu 2015 naho harasubiriye kuba intureka zatumye hari abahunga igihugu bivuye ku gushaka gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kurongora Burundi ikiringo kigira gatatu. N'ubu haracara abarundi barenga 200,000 bakiri mu buhungiro nk'uko ibiharuro by'ishyirahamwe ryitaye impunzi ku isi ribyerekana. Ihimbazwa ry'umunsi wahari ubumwe kabaye rero akaryo ku mukuru w'igihugu ko guhamagarira indongozi kuja imbere mu guharanira ubwo bumwe. Umviriza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Uyu mwaka duhimbaje uwo munsi mukuru ku cibwa kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye, tubere abandi akarorero. Dushyigikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza nk'uko nabivuze ko atanwe na gihugu ukwiwe agira amacakubiri. None wewe umuntu womukumira ngo umukurehe umushyirehehe? Twafashe icyo cyivugo kuko twarabibonye muri kahise mu mabi yagiye arashyigikira igihugu cyacu, ubumwe bugahungabana, ibyo kenshi bikaba byava ku burongozi bubi bwacanishamwo abose rimwe mu kubankisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa ibyicaro. Indongozi ibereye itegereza kugira akarangamutima kibanga n'ibango, igaharanira inyungu z'igihugu ijejwe kurongora, mvuze igihe gushaka kuvuga abantu bakigize. Indongozi ishobora kwihebera abandi ikabitangira, ikemera guhera inyungu zayo kugira ngo abijejwe bamererwe neza.
Hoba hari intambamye ku bumwe bw'abarundi? Umuti w'izo ntambamye wo buruhe? Ibyo ni byo ugwaruka ruza gutubwira inyuma y'aka karirimbo. Ijambo ni ry'ugwaruka. Dali ari mu Burundi avuga ko kwikwegera ko bari ku butegetsi bagakumiraho bitavuga rumwe bituma abona ko atabumwe buri mu Burundi.
Igihe cyose cy'itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri twama twahimbaje umunsi mukuru wariwe umwe bw'abarundi, ariko ikibazo nyamukuru ni iki? Mbega mu Burundi bwacu hariho ubumwe? Novuga yuko atabwo namba, kubera yuko uno munsi biragaragara yuko atabumwe buhari mu Burundi no mu Barundi, kuko haba mu bya politike hari kwikunda no kwishira hejuru. Usanga abarongora igihugu bava mu mugambi umwe, abafata ingingo haba mu nzego zitandukanye z'igihugu bose bava mu mugambi umwe. Ubu byaranacitse, akazi kariko kose mu gihugu gakogwa n'abantu bari mu mugambi umwe nk'uko bisanzwe bivugwa, na cyane cyane bavuga ngo ari muri sisiteme. turabye rero bya politiki by'ukuri nta bumwe buhari, tukaraba mu by'imibano nta bumwe buhari, naho nyine kubera yuko umunsi mu gihugu atagaragara byo kwikekana, ibyo kutemerana mu bijyanye n'ubwoko, bijyanye n'intara, mu bijyanye n'amadini no kwemera kamere, n'ibijyanye n'imigenzo. Rero nkavuga yuko mu gihugu cyacu nta bumwe buhari, kubera yuko politiki isanzwe iri mu gihugu cyacu Burundi ntishobora kwemera ko habaho ubumwe, kubera yuko barabiririmba gusa ku minwa ariko mu ngiro ntabyo.
Dali abona ko abarongoye Burundi bo kuri ntambamyi zose zituma Abarundi babona ko atari bamwe, aho kubigumiza mu majambo gusa bohagarika n'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi agikorwa mu gihugu.
Icyo dusaba leta y'u Burundi ni uko yoraba ubu bumwe bama baririmba bahimbaza, ndetse bugatwara uburyo butari bumwe bw'igihugu, ko atari guhuma amaso Abarundi no guhuma amaso makungu, kubera yuko nimba hari umwe ntihabeho intwaro atari y'umugambo umwe, habeho gutanga akazi batarabye impunzi, habeho gusabiranya abageni hatarabwe ubwoko buna buriya cyangwa harabwe uburere buna buriya, habeho kwishyira no kwizana, ntihabeho base tuntu twanje cyangwa se twebwe nitwe dukwiye kuvuga ijambo cyangwa irya nyuma. Ikindi navuga, igihugu kirimo ubumwe nta bwicanyi ndengerabutungane bubaho. Bisobanura yuko ahantu hari ubumwe haba hari ubutungane, haba hari kwishima no kwizana, haba hari kubahirizwa amategeko duhereye ku ibwirizwa shingiro gushika no kuri mato mato. Kubw'ibyo rero, ibyo byose biragaragara ko mu gihugu cacu Burundi atabyo kandi bitubahirizwa. Rero ibyo nibyerekana yuko ata bumwe dufise, na kare ngo hari umwe agasato k'imbaraga se kisasira batanu, ariko ibyo si byo, kuko mu Burundi abantu bamwe barishwe n'inzara, hari abandi birirwa barasesagura ubutunzi bw'igihugu, hari abandi birirwa barajya ibyo batabiriye akuya, ariko ugasanga bagenda baririmba ngo hari umwe. By'ukuri tureke gusiga intore ku maso, nta Burundi harimo ubumwe, ahubwo Abarundi twese tukwiye kwicara tukaraba ibyo byose bituma ubumwe bw'Abarundi budatsimatazwa.
Larson ari muri Kenya ati nta bumwe buri mu Burundi, ibyo nabyo ubutegetsi kubwiwe bufisemo uruhara bubicishije ingene igihugu gitunganijwe.
Ku bijyanye n'ubumwe mu gihugu cy'u Burundi, nuvuga ko ari byiza, byanahimbaye kubona hagera igihe tukibuka uwo munsi uhariwe ubwo bumwe, ariko jewe nk'ugwaruka sinokwemeza canke ngo mvuge ko mu gihugu cy'u Burundi ubumwe bwasimbataye, ahubwo nuvuga ko ata bumwe buhari. Mfatiye nk'ukarorero kw'intwaro ya Sendefred, murabona ko intwaro ya Sendefred yaje itanya Abarundi, ica Abarundi mu migwi. Mu mategeko uko ubumwe bw'Abarundi bwari bwaje kugira bunwanishe Abarundi, bukureho injyane z'amoko, kugira Abarundi babone ko ari bamwe babyawe n'igihugu cy'u Burundi, ibyo bakora bikorere hamwe bubake igihugu muri rusange bafatanye mu nda. Ariko murabona ko kuri ino ntwaro ya Sendefdede ibintu byose, Sendefdede yaje itanya Abarundi ibagabura mu migwi igarukana bimwe by'ubwoko, murabona mu ntwaro ya Sendefdede abagize intwaro, iyo ntwaro benshi bava mu bwoko bw'Abahutu. Sasesho rumuri kuko biribonekeza uhereye ku barongo ya mashure, uhereye ku barongo y'amavuriro hasi gushika hejuru, bose usanga bagize n'ubwoko bumwe. Nk'ubwo mu gihugu cy'u Burundi amahopitale ashikana mirongo ine n'icyenda, abari mu bwoko bw'abatusi ni babije gusa umva mwongure n'indwi bose n'abahutu ukagenda kuraba abarongo y'intara ntara 18 abari mu bwoko bw'abatusi ni babije gusa none afata twemeza ngo mu gihugu cy'u Burundi hariho bwa bumwe hama utari mu mugambo CNDD nta kazi ari buronke mwanabona ko intwara CNDD yangaje abarundi benshi banyegeye hanze mu gutinya kwicwa abandi bagandaguwe muri rusange murumva ko ata bumwe twavuga bwatsimbataye mu gihugu cy'u Burundi ahubwo ubwo bumwe bwarahungabanije cyane n'intwara CNDD
Larson arerekana ko umuti wavyo ari uko gukumira umugumwe w'abarundi jeranduranwa n'imizi.
Icyo mbona cyakogwa nuko uburongozi buhari intwaro ihari yo kwikebuka igahuza abarundi mu migwi itandukanye bakaja hamwe bakiyumva kumwe ibintu byo bwoko bikabaho ukavanwa mu gihugu cy'u Burundi ibintu byo guha akazi umuntu wakuye ava mu mugambwe kanaka nafura bwo mugambo CNDD cyane ngo ni kubera ari mu bwoko bunaka bigahagarara bikavaho cyo rero abarundi bakaba bakaba umwana umwe yabyawe n'igihugu cyo niyo ntererano numva noterera naho mbona ko bikiri kure cyane kubera ko intwara CNDD yamaze kugira ugatima wo kwizingana cyangwa kwizingitira ku butegetsi yagomba gukumira bamwe ariko turizera ko hazogera igihe igihugu cy'u Burundi karonka intwaro yitaho cyanke ibona ko abarundi bakwiye gufatwa kumwe mu mice itandukanye y'igihugu.
Katis ari mu Burundi ati nta bumwe bw'abarundi buriho kuko bivugwa mu majambo gusa
turabye inkomoko y'umwe bw'abarundi ariko kugira ngo abarundi bose basubize hamwe baje hamwe aho umurundi wese yiyumva mu gihugu cyo cy'amavuko yabona yuko atakintu kimwe arenganijwe donge ibintu kintu cyose umuntu afite uburenganzira ashobora kukironga aho otwora abantu akijye kihe baraje kwitorera umwe bw'abarundi bashi bashinga leta ihurikiyemo ubwoko bwose aho twora abankumu wahora umushyanganje wa mbere cyo gihe Adriana Siboman yari umuhutu umushyanganje na gatimu mu gihugu Fransangeze yari umuhutu urumba bashabona bakiburya mu Burundi nta kibazo cyamo ko kikiriho ahubwo umurundi wese cyashoboye nico ashobora guhabwa mugare no muzi tugiye kubigaruka ko turumva n'umukuru w'ibwe yaravyivugiye ati burya twarakoze ikosa guhitana abantu bose bajejwe amabanga bayaje nkwari uko kondisiyo ya mbere ari kuba ari umunyamugambi ati burya rero umuntu twomuhakazi bivanye n'ubushobozi bwe urumva ko nawe yatangiye kuza arinegura hanyuma ikindi nacyo kibabaje ni uku kugene bahitanye l'opionier w'umwe bw'abarundi ariwe Majoro Petero Muyoya akacagwa hanze y'igihugu hanyuma ntibamutahukane mu gihugu cyo cy'amavukiro ngo baze kumuhamba mu Burundi ako Burundi bwaratakaje amateka kuko birababaje kumva bariko baraburirimba mugabo uwabutanguje yahambwe mu gihugu atari gwiwe
gutuza ubwicanyi akarenganyo no kuvavanura no gukumira biri mu byo Katisa abona ko byo tuma abose rimwe bafatana mu nda
kumwe byogera ko byumwe bw'abarundi gusimba kare nuko umukuru w'igihugu wenyene naho yirirwa aravuga ngo urumva ngo abacemanza batuka mbe urya yongira gase presidentielle kavuga ati abantu bose bafungiwe ija politiki ntibafungurwe abantu bose twari twangaje hanze tubafata ku mitahe imitahe yabo yavuyeho abantu bose bahungutse ntibasubiye kubandanya babica kujya bishe kujya wo mu kirundo kandi ayingwe akishwa ubwo agashinyagura hanyuma n'abamwishe ntagiye kira kimwe bavuga ibyo byose amaze kubikora abarundi bose abiyumva nk'igihugu cyaba cy'amavukiro maze nabo nabaguma hanze bakagumayo ari uko bari gukora ubuzi kurondera ubuzima bwabo ariko bidasigura yuko bagiye bahunga igihugu kandi nabo nyine iyo bumvise ari ikintu kibaye mu gihugu ari kuza kuramutsa ababyeyi inshuti n'abagenzi bagashobora gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro murabona umunsi turazi ko abantu naho mu Burundi ho bibiki yobura umuryango wabo wose ababyeyi bose bagapfa hari abantu batonyoza ikirenga mu gihugu kubera abatindiki yo kubaca bafata bagashobora kugira nabi bagaca banabica hanyuma nicyo nije kicoca kijyaho hanyuma igikurikira nuko ibi bijyanye n'itangwa ry'akazi buza bararaba abantu babishoboye kugira ngo umuntu wese afise amatara nimba ari uza kunonosora nk'ivyigwa amenya ati iri vyigwa ni nabinonosora mu Burundi nzobitezana hanyuma bace babona yuko ndi umuntu aciye ubwenge hanyuma se wa makazi en fonction y'ibyo no banarize no bushobozi no bafite kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere aha tuhoca dutanga nk'akarorero mu buryo mushikiranganje w'ibikorwa bya leta uyu kapitene Diodone Dukundane ujya mwabona ko ari umuntu ariko arazana ibintu bihambaye cyane mwambise ko n'abantu bamushimiye cyane bajya bapasike nazo bavuga ati mushikiranganje nk'uwo twamuheruka ku ntwaro yo kwanja amakiste bagaza umva yuko nk'icyo ari ikintu kimeze neza yaba bashikiranganje bose bakora nka kurya umva yuko ari abantu b'abavisionere bariko barategurira kazoza abarundi bose hari n'icyo n'icyo nokivuga ko hanyuma ibimenyesha makuru bakareka ibimenyesha makuru bigakora bikavuga ibitagenda neza kuko barivugira ngo none ngo na maradiyo ngo abeshe none burya abeshe iki bagenda babihinyuze berekane yuko ibyo bintu amaradiyo aba ariko aravuga atari byo murabasha bagenda bagaca bihorera none ngibi n'ibintu byinshi noneho twovuga bijyanye n'igihugu bitagenda neza baradiyo yama ariko aravuga muga bagasha babirenza ku ruho rw'amazi abasirikare bo kabavuze muri Somalia none hari uwo abesha ko bavuze neza bakavuga nuko idorari barivunjira 2,000,000 ari ubwiye kuyarora nawe agaca bayamuvunjira ku 300,000 none nk'icyo hari uwo bihinyuza ibyo rero nibyo bigaragaza yuko mu Burundi hari abantu bakikwegera ko bakigomba gucukagiza ibintu mu nda zabo gusa bibagiwe abanyagihugu kuko iyo ubumwe busasagaye umurundi wese afite icyo twokwitaramba ati akiyumvamo yuko abatwara bategereza kubaho neza nk'uko nabo nyene abayeho neza
Reka tuhane ni mwene wacu kerageza mubane na bene wanyu Arungarike urajya makare uro tumwe bikorwa n'amajambe Tukagihume nyarangwa mahoro abantu nabo baba bariko bararwana Tukagihume nyarangwa mahoro abantu nabo baba bariko barahunga Tukagihume nyarangwa
Ikiganiro ni ndafisi jambo Leonce ari mu Burundi ababazwa nuko ubumwe bw'abarundi abona ko buvuga mu majambo gusa ati suko byari bikuye kugenda
tariki ya 5 kwezi kwa 2 numunsi nkibagirwa ku gihugu cy'u Burundi guhimbaza ubumwe bw'abarundi ariko ubwo bumwe bw'abarundi nkaje nkugwaruka ndabona yuko ari kubihimbaza mu mvugo no mu nyandiko gutyo ariko mu mutima by'ukuri kumva yuko ubumwe bw'abarundi busasagaye abarundi bishira bakizana muri bwa bumwe nyene impinga iracari ndende impinga iracari ndende kuko uri kuraraba umugambwe Stand DFD ni we waraje kuzimanganya bwa bumwe bw'abarundi kuko uri kuraraba uyu munsi umuntu yo kwibaza umwe bw'abarundi ni iki ni kuvuga umwe bw'abarundi nuko umurundi wese yishira akizana muviwe atarara rubunda atararagira ati nakaranyica kubera tudasangiye umugambwe umwe bw'abarundi tamunzi tuba turiko turabona mu bihugu bibani fitwa barundi bariko barafatwa uko bashaka ugasanga amaradiyo ibinyamakuru biharanira agateka kazi na muntu ivyo byose ibiriko birakorerwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi cyari bifite uburenganzira bakora mu mategeko bisunze amategeko y'igihugu rero nkanje sishobora kuza kwemeza by'ukuri ko umwe bw'abarundi bwatsimbata
Leonce ati bitebe butebuke ubumwe buzote babutsimbatara mu Burundi
mu gihe ubumwe bw'abarundi buzotsimbatara nuko cyambere igihugu kizoba kigizwe n'abantu bose ata kuvuga ngo abene gihugu n'abanyagihugu ivyo abarundi basokwiruhutse kumure hari umwigisha umwe akunze kuvuga ati ni kugaruza umunezero statali yatwinze rero muri cyo gihe mu gihe tudafise umunezero twese nk'abarundi guhimbaza umwe bw'abarundi mu mpapuro so no problem rero icyo mbona nuko ndibuka ijambo mukuru w'igihugu yashikirije ku uwo munsi cy'ukuri amajambo asosera abantu ni kuri uri kurumva amajambo ye urumva ko abarundi bakwiruhutse nga ugiye kuraba mu bikogwa ugasanga ingorane rero imbono yanje nuko umwigo warundi kugira simba tarevye kuri umurundi yishire yizane nuko icya mbere atampunze so kumvikana mu gihugu cy'urundi amaradiyo ibinyamakuru biharanira agatekana zina muntu bibite bikoreye mu gihugu cyabo abarundi bishire bizana ka guhohotera umuntu ngo uyu ari mu mugambo uyu nguyu uyu ngituvuga rumwe
duherereje kuri Alexandrine ari mu Rwanda atari ibimenyetso byerekana ko ubumwe bwatosekaye ariko akizera ko n'ubu atawo kwihebura ko abarundi batazusubira kubona ko bose ari bamwe nk'uko vyigeze kuba
ndabona cyane ko bugihari kera twakuze tubona umuntu uhimbazwa ego hariho ibihe twabona ubumwe bw'abarundi koko uhari buvugwa kandi tubibona ariko uyu munsi novuga ko bwanje ngo ubumwe bw'abarundi hari iminsi wabo hari n'iminsi butabo hari burahari ubwo bumwe mu gihe abantu bariko barafashanya cyane cyane ubwo bumwe ndabubona mu bantu bari nko mu buhungiro ndabona mu bantu novuga ngo bugwaruka iyo bariko barafashanya gukora ama proje aya canke ariya iyo hari ibiteramo bitandukanye ubwo bumwe bwarundi ndabubona iyo hari ibikorwa bitandukanye tubona ariko hariho n'ahandi vuga ngo ubumwe bw'urundi ko bwanje ntabwo hari mu gihe tukibona harugaruka ruhunga igihugu urugero no fata nk'ubu duhetse kubona abantu benshi bavuye mu gihugu bakagihunga kumva zitandukanye ku bwanje rero ubwo bumwe bw'abarundi nta kundi twavuga ko buhari mu gihe abarundi ubwabo hari ibintu byinshi batagikorera hamwe umwe bw'abarundi ahandi mvuga ku bwanje ngo ntibuhari ni mu gihe nk'urugero novuga ngo akarorero notanga nko mu ntara hagati mbwe tukibona hirya no hino abantu bapfuye amatongo abantu bishwe bagatogwa ibiziga nk'umwe ku mutumba cyangwa ku musozi wundi atari naho yarasanzwe aba ejo bundi duhetse kumva aho umwe mu bajejwe intwaro mu ntara rongoye agafata ingingo akavuga ngo nta mukobwa adusubira gutembera guhera isaha zibiri z'ijoro adaherekejwe n'abavyeyi ku bwanje mbega novuga ngo ubwo bumwe bw'abarundi nk'umwigeme urwaruka novuga nta buhari mbega abarundi ubwo bumwe bwa bubayeho gute mu gihe uri kufata ingingo zicinyiza bamwe ku bwanje rero novuga ngo uyu munsi turiko ubumwe bw'abarundi hari aho buri hari naho butari ariko muri rusangi ntabwo ndiko ndabona reka tubizere yuko mu myaka iri imbere ubumwe twakuze twumva ubumwe twakuze tubona uzoteba ukagaruka
tubivuze ko mu ngingo za kabiri na gatatu amasezerano yo mu Burundi abarundi biyemeje gutuza ubwicanyi kingira ikibaba amacakubiri ayariyo yose no guharanira ubutungane kuri bose mu gihugu
Watani muda Tukorele Ihu kuchacha Hapi warute
Ikigani ro ndafisi jambo chokuru yuwa umunani kwezi kwa kabiri Ahaniho kigarukiye chaditerekeye Uyijanye n'ubumwe bw'abarundi ugaruka gwerekanye intambamye kuri ubwo bumwe bw'abarundi bonge barerekana nico kugwa kugira ngo umwe butsimbatare koko hagati y'abarundi muri ivyo harimo kwirinda gukumira ugutuza ubwicanyi no guharanira ubutungane nyakuri kuri bose hatarabwe ubwoko canke imigambwe aha bahamagariye cyane cyane abarongoye igihugu kubyubahiriza ntibigume mu majambo gusa mwakoze mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo namwe gwaruka mwagize ico muterera muri ikiganiro tubifurije kuroranirwa naho kurinda isango
cari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.